Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ishwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Itariki zitanu z'ukwezi kw'icenda mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio indwi muri kumwe na Oriane Itanga Ishaka. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi saa kumi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Bamwe mu bigeme bagiye mu bihugu by'Abarabu gukora akazi ko mu nzu n'akazi k'isuku, bavuga ko babayeho mu magogwa batari bwabone mu buzima bwabo. Bavuga kandi ko kuva bagishika mu bihugu barimwo bafashwe nabi cyane n'abakoresha babo inzego z'umutekano, kandi ko mu gihe boronka karyo ko guhunga ako kazi ubwo buzima n'icyo gihugu boca basubira mu gihugu cy'u Burundi mu maguru masha. Abo bigeme n'abakenyezi bituye ijwi rya Amerika kugira bitabarize bongere bahanure umwigeme cyangwa umukenyezi uwo ari we wese wo mu Burundi cyangwa mu Rwanda n'abandi yoba ariko yiyumvira gufata inzira ajya mu bihugu by'Abarabu kubivamwo. Basaba bagenzi babo guhindura agatima kuko bavuga ko ubuzima muri ibyo bihugu ari nko kuba mu kuzimu guhinda umuyaga. Ivyo bivugwa n'abigeme batatu baba mu bisagara bitandukanye by'igihugu cya Arabie Saoudite, bakaba ari bo batubire bacu mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Kaze mwese rero mushikiriza ibibazo n'ivyiyumviro kuri iki kibazo c'abigeme abakenyezi baja mu bihugu vy'Arabu kurondera y'ubuzima, ariko kaba ari buzima butoroshe abenshi babumva ariko bakabandanya gufata izo ngingo. Kuri telefone mushobora kutwakura kuri 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1, ndasubiramwo 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mgitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twatwabye mu kanya, muri kumwe na Oriane Itanga Ishaka mu kiganiro muri Isanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Bamwe mu bigeme bagiye mu bihugu by'Abarabu gukora akazi ko mu nzu isuku n'ibindi, bavuga ko babayeho mu magogwa batari bwabone mu buzima bwabo. Bavuga kandi ko kuva bagishika mu bihugu barimwo bafashwe nabi cyane n'abakoresha babo ndetse n'inzego z'umutekano, kandi ko mu gihe boronka karyo ko guhunga ako kazi ubwo buzima n'icyo gihugu boca basubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi mu maguru masha. Abo bigeme n'abakenyezi bituye ijwi rya Amerika kugira bitabarize bongere bahanure umwigeme cyangwa umukenyezi uwo ari we wese mu Burundi no mu Rwanda n'ahandi yoba ariko ariyumvira gufata inzira aja mu bihugu by'Abarabu kubivamwo. Basaba bagenzi babo rero guhindura agatima kuko bavuga ko ubuzima muri ibyo bihugu ari nko kuba mu kuzimu guhinda umuyaga. Ivyo bivugwa n'abigeme batatu baba mu bisagara bitandukanye by'igihugu cya Arabie Saoudite, bakaba ari bo batumire bacu mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Uwa mbere muri bo ni Alice Zainabu akorera mu gace ka Al Bukariya muri Arabie Saoudite, amazeyo umwaka n'amezi abiri. Uretse gukoreshwa ijoro n'umutaga, we yahuye n'ibibazo by'umukoresha yafashe Murankunga yashatse kumuca kwa mahera yamurungika mu ngo z'abantu zitandukanye akamukoresha akamuca kwa mafaranga maze agahindukira agakoresha ayo mafaranga yamucako amuha ko make muri yo ajanye n'umushahara wiwe. Alice yahavuye agarariza ariyamiriza ibyo bintu. Yamara inyuma yaho imigenderanire n'umukoresha wiwe yaciye imera nabi kurusha kuko atari akimucako amafaranga. Avuga ko umwuga wabo n'umwuga nk'iyindi ariko ko boshigikirwa n'ubuserukizi bw'u Burundi muri ivyo bihugu. Zainabu, reka twumve ibimwe mu vyo twaganiriye mbere yuko kintu kiganiro kiba aducira mu mayange uko ibintu vyifashe ahari muri Arabie Saoudite.
Nurubeya n'umuriro w'okotera kure ahubwo emwe abarundi nasanze twiyahura kabisa. Ego kandi renda kubarira abarundi turigereza ko turakunda ibintu byo kwigereza ko turanka ibintu abantu batubwira namatwi tugashaka kwibonera hari haba abiboneye bakibonera ko ndakubariye kandi rero ubu rero ni benshi bari ko barahura n'ibibazo hari umukobwa nawe nyene aheruka gutaha wewe yarahaswe yakise ku icumu ni Imana yamwe ni Imana yamurokoye bagomba bamukerere neza nani zari ko arishuza amahera yiwe acarirukira mu barabara sebuja aramufata bagwanira ku muryango sinzi ngene yanyereye gato y'ukuboko kuca kwinjira muri ibi vyuma nyene usanga biri ku maetage aha ku maesikari ngomba kumanuka aragobotora ukuboko kuranka kuvayo hasigarana kumwe sinzi ngene yamufashe sebuja mu ino hefo mu magara arafyonda emwe baranigana sebuja inguvu ziramuherana agwa ngahariya na wacu sinzi ngene akweze kwa kuboko acariruka no muri polisi polisi niyo yamusafirishije ujya munsi nyene wiraidi raidi yabaye nawe yarayashitse n'umunyarumonge yashitse mu rumonge hewe ni hatari sibintu je baramvuga ati mana ukuje nunzigamo nuko uzunzigamo ibyo mbona nyene byinshi umutima ni byinshi ariko ntangere yabandi numva bari ko baravuga nukuri imana izongura ngai kantahana mu Burundi amahoro ngiranga uwo musa abantu bazoba baje kunyakira bazovuga ati noneho wa mugore yaje yasaze kuko nzoshima imana mu bintu biteye ubwoba cyane ukuguru kwanje guhonye kugataka ku Burundi sinzi ngene zotambira imana aho nzotambira ntiyazosubira kumera ivyasi erega ndakubwire abarundi baraciye umugani ngo wanga kuvuga ukuri bakakukuvugira ngo ugasigarura amaramara sinca mfata ngo nce nsuka mu amabisi kandi nanje ziriko zirasha erega nanje zotinda shikigwe haja kugira inzu y'umubanyi fashwe ni wawe haje utabaye maso nari biri kirashikigwe naje ndimwe mu ntabarigwa ndumurundi twaje bavuga yuko kandi ni sukubesha hari amahiti menshi yatahukanye mu bihugu bitandukanye muza Tanzania muza Kenya kandi babitisha ku mateleviziyo y'ivyo bihugu urumva twaje uva kumenga n'umugani mugabo nukubera nyene twumva kumenga bariko barababeshera ati bagufasha usambanye niho bategerezwa kukwica bongo n'ububeshi nizangeso zabo gusa urumva n'abantu nyene bamenyereye kwica n'abantu badakunda abantu b'abanyafrika ico ni cambere yego ikindi kintu no kubwira tureke twebwe abakozi aba bantu gusa bari complique jewe yabari ibintu jewe nshobora gukora n'ukuri nta muntu yitwa ngo n'umukozi avuye muri Afrika bosubiye kuronka bo kikorera babuza ko abo bakorera bakajunjibuka bakaza barafata abantu neza kuko n'abanyeshuri b'abanyafrika iyo bariko barigana n'abarabu ino muri Saudiya n'ukuri bagenda babavugana bavuga ati nibigera batubanira neza kandi ari ku ishuri ga wibaza abantu mutagirira niyo mubano mwiza ku ishuri uzogiranira umubano mwiza n'umukozi ariko aragukorera umuhemba amahera yawe baragoye niko gusaba meze rero muntu umva naje ndimwo twaje twese bari ko barama mvuga ati mwebwe mugabo nyene kubera nyene tuvuga ati tugiye kurondera ubuzima twarigereje ko turaza bamwe twaje twishimikije imana kandi ratucira inzira hatagira inzira n'ukuri jewe naje muri trip y'abantu 36 no kubwiza ukuri muri abo bantu 36 twazananye twoba twarasigaye turi bane muri kino gihugu no muri abo bane hari uwaciye asubira inyuma amaze amezi atatu urumva rero nico gituma ndakubwira ati nukuri Muntu wese uzokumva kugira ari muri kino gihugu atarashikirwa nayo mabi umenye ko yishimikije Yesu muzima nawo uwishimikije na ivyo ivyo atazi n'ukuri no gufa zofa kuko ndabona muri kino gihugu sahantu je hari giye mara ndababwira abagore turi kumwe ino ati murara neza je ndiko ndarabambura umenga turi mu kuzimu kwa Satani ni Yesu wenye nazomanuka kuza kuturokora kuko twararonse umujyango wo kwinjira ariko wo gusohoka simwendere kugira turonke yego rero nukuza mudufasha agasabisho bana b'Imana mudusengera kuko ni danje kabisa hari abantu bamerewe nabi cyane n'aba Bangladesh aba nibihugu byinshi birino nagira n'abarundi gusa tumerewe nabi n'abantu benshi cyane nuko bamwe bamusanga bafite ababo bakurikirana ubwiza Imana ukanabivuga hakiri kare bagukurikirana atari twe gumenga menga turi impene zashowe ku macuniro nizo zitagira ukurikirana kandi kubera ziba zaraguzwe.
Uyu rero tukaba turi kumwe ku murongo ni Zainabu, Alice Zainabu, turaza kuganira nawe mu kanya, ariko reka tubabwire uwundi wa kabiri dufise ku murongo. Ni Naila, mugwa w'ingorore, afise imyaka 33. Yashitse mu karere k'icyo gihugu cya Arabie Saoudite kitwa Hai, yaciye amezi 6. Ati, icyo mufasha gusubira mu Burundi nawe yogenda ariruka kandi agashimira Imana. Ati, ayo mezi yose 6 amaze muri icyo gihugu, ntazi ngene hanze y'urugo akoreramwo hasa agumizwa mu nzu nk'imbohe agakoreshwa ijoro n'umutaga araruha amagura akavyimba ariko abakoresha biwe ntaco bibabwiye. Turi kumwe ku murongo nawe nyene rero Naila, twababwiye ko dufise 3 umwe muri bo tuko turagerageza ku murongo ariko biriko biratugora gato turaza kubandanya nawe nyene afise ubuhamya bukomeye cyane yipfuza gusangira n'abandi ariko mu gihe tuko turamurondera reka twakire abo babiri turi kumwe ababigeme babiri turi kumwe bakenyezi twakire Zainabu kaze mu kiganiro muri isanga ndagushimiye cyane gufata kano kanya ko kuganira n'ishwi rya Amerika n'abandi bakumva twakire kandi na Naila mwiriwe neza kaze mu kiganiro muri isanga urakoze cyane.
Jewe niko Naila ndi Arabi Saudia anitwa Hai jewe n'ukuri jewe ndafise ingorane kandi ndafise ingorane niniya cyane
tugira ko ubandanye tubwira bandanya Naila
nagino muri Arabia ukwezi mu kwa kabiri itariki 2020 yewe no kuri kubashika hino muri Arabi no kuri sindaso ko kaza ngo
no babwira yuko nayo na
tajuinje yani siji gifunga naweza kuambia
Naila urinzagato Naila mbanze mbira batwumva ko wewe twatwaganiriye twaranaganiriye nejo urambira biko ufise ikibazo cy'ikirundi ariko kuvuga igiswahili kurusha ukaba uza kugerageza ko ushoboye kose kugira ngo tuganire mu kirundi ariko Naila aravuga igiswahili kurusha ikirundi ariko araza kugerageza kubasigurira ubuhamya bwiwe mu kirundi. Naila gerageza uvuga ikirundi n'ivyagorana uravuga igiswahili makumbure mugenzi wawe Zainabu araza kugerageza gusobanura ariko gerageza mu kirundi tubwire ubuzima bwawe kuvugishika ngaho ingene bumeze.
Jewe n'ukuri kubanchika aani muri Arabi Saudi jewe n'ukuri na magogwa gusa akazi kenshi na kuruhuka basha jewe agashika
washitse ngaho bigenze gute Naila byagenze gute kugira ngo uve mu Burundi tubwire ingene wavuye muhira ingene byagenze waciye hehe urinda ushika muri Arabie Saoudite bigenze gute.
Mimi nilipita na Kayanza nilipitia Kayanza
muciye mu Kayanza
nikapitia Rwanda
mu Rwanda
nikapitia Rwanda baada ya kupitia Rwanda naingia mpaka Kenya. Kukamaliza Kenya inga mbili.
Ndugize vile muri Kenya.
Mpaka saa yenye, tukaingia huku Arabi Saudi. Baada ya kuingia huku Arabi Saudi, ikabidi tukafika cha kwanza kwenye boti ana yani bana unashuka tu ndege cha kwanza kenye anafanyaga na kunyanganya passport.
Ingira gato Naila. Naila tubye yuko yaciye mu Kayanza cha mu Rwanda cha muri Kenya mara y'indwizibiri hanyuma hava arafatishwa indege aja muri Arabia Saudite hamavuze yuko ikintu ca mbere bashitse bakora ashitse muri ico gihugu bari uko mwaka impapuro zimugenga impapuro z'urugendo. Bandanya Naila muri make uragerageza bishgushobokeye usubira ugerageza mu Kirundi hama byanse urabandanya mu Giswahili ndazo ndasobanura.
Basi kabidi sasa kanyanganya passport tukakuja naye akanambia panda mugari nikapanda mugari tukakuja naye mpaka huku kwake hai hiyo pakita naitwa hai. Basi kabidi nikafika cha kwanza jamani hakuna sehemu ya kupumzika nini nikafikia mkazi baada ya kufikia mkazi nikakutana wengine mwanamke hapa mtumishi mwenzangu huyo mtumishi alikuwa Mkenya akanambia ndugu yangu sasa kwenye unakuja sio pasi pazuri uko namsikia hata mimi sio mimi mwenyewe naona ewana
uyo yari mu Burundi kazi Naila ariko adusugirira ko ashitse muri rugo aha ntakorera yahasanza umwigeme ahakorera uyo mwigeme atangura kumusigurira yuko ari ubuzima bukomeye cyane agiye gutangura. Naila uwo mwigeme wahasanze yari yava mu kihe gihugu wahasanze muri rugo?
Kenya. Numukenya
yari
umukenya. Basi akanambia yeye ana ndugu yangu sasa kwenye nakuja kwa kazi yani wana kazi ni nyingi alafu manyanyaso yani pesa awalipi vizuri ya hivyo nikavumia nikasema huyu mtu pako saa ananidanganya. Basi nikaikala hapo nikamaliza mwezi bwana nikaona kama zile kazi zinaanza kuwa nyingi sana
ati rero muri make Naila reka nsubire nsobanurira abatwumva. Naila avuga ati ahashitse aho hantu uwo mwigemo muri Kenya atangura kumusigurira yuko ubuzima agiye gutangura ari bubi kandi yuko no kumuhemba bizogorana aho rero hayari amaze ukwezi konyine ariko ntiyabyemera atangura kwiyumvira ko kumbure uyu mukobwa uyu mwigeme ariko aramubesha ariko atangura gukora akazi nyuma y'ukwezi asanga akazi kenshi cyane rwose karuhisha. Naila reka dufata akanya tuhindukire no kuri Zainabu nawe nyene muri make atubwire ivyiwe n'ingene yashitse aho muri ico gihugu murimwo. Zainabu wewe uri mu gisagara cha Albukaria tubwire ingene washitseyo kuva mu Burundi.
Ego jewe navuye mu Burundi itariki 14 kwa gatandatu muri 2016. Navuye mu Burundi kuko twari dufite ibiro hajya muri Rohero byararundika abantu ino ico gihe byari bikenerwa yuko abantu biririra imbere ku kibuga cy'indege iwacu hajya mu Burundi na niko twabaye abanyuma bake bahugara. Rero icyo gihe jewe nzatwaraje turabanza twaje muri trip y'abantu 36 ariko muri abo bantu 36 ni bake cyane twasigaye kuri nk'abantu bane muri abo bane undi yarasigaye inyuma amaze nk'amezi atatu nta no guhembwa ntiyahembwa. Rero jewe ahantu nzi ni ukuri nkihashika narabona nyine ko mbayeho neza kandi nari mbayeho neza mu busanzwe ariko rero sikubaho neza ngo ku rukundo bari bamfitiye hari ikintu kinakabanzamo kuko yari kwaramprofita kubera yarasinze zanjye wo kuzongoresha nje ndamucira amanjira. Rero urumva narabaye muri ubwo buzima mu kwezi kwa mbere narahembwe neza kwa kabiri nhembwa neza amezi ane ndiko ariko mu mezi akurikira yose mu kwezi kugira gatanu yaciye atangira kuzarandurika mu zindi nzu zitandukanye naragendera mu mamodoka atandukanye uwaje kundoya ino mutisi yazije arageze igihe ubwo buzima ndamubamwo nyene ndaruha hamwe n'ukumenga nota nkomoka
naho nyene waba ugiye gukora isuku naho nyene muri ayo yandi mazu yakurungikamwo akazi kabara ku isuku naho nyene
nakisuku narakora nyine akazi k'isuku amasaha atanu nkaba mbejeje nakora amasaha atanu mugabo muri ayo masaha atanu ndakubwira ibikorwa nakora n'indi bikorwa nakora z'imiti itanu bamberetse mu masaha atanu kuko yakarura ati n'ubundi ndamuhemba amahera yanjye impanga yadukoresha uko ashaka. Basi urumva icyo gihe ndazandikara ngaha ndiyumvira ndavuga ati ndingaha ubu ni ubwenge cyangwa n'ubujuju njyewe na jenara sinye kontra nasinye kontra yuko atanzire ngimwe jewe nzoza gukoramo rero nimba ukaruka ndiko ndavuga ukuri eshanke uyo munsi mabujarambye ndamubwira ko ati genda ngwaye ni njani kwa muganga icyo gihe nari ngwaye ntangura rero nanjye kugaba ndamubwira ati ndagwaye aranyirengagiza hakunze no kwa muganga yacyambwira ati imodoka yashyitse baje kuzikora ndamubwira ati ntakije ari no munsi ndayagukira ariko yeje ntawe zo gukira ndagenda ngaruke nshikangaha nyine ngwaye kabisa amaso yagomba kunyica umutwe warameneka hamwe numva kumenga ngo mbaze uko bindi rusake aranka kuvuza nahisemo gutanga amahera yanjye ndambwira ati genda riha amahera y'iwanjye ni munjyane kwa muganga sishobora gupfa kandi mfite amahera ndetse aya mahera yo bakimariye baranjyana kwa muganga ndariha amafaranga yanjye urumva izigirange ndagashyira mu mutima bukeye arasubira ngo barajye kubitora ndaza kubera nari ko ndaprofita uko kwezi guhere ndonye amahera yanjye y'ukwezi nahavuga ngo nayaciye hagati ndavuga byo ukwezi ndagukora ariko gukurikirana ko nzokora ndagenda uko kwezi guheze guheze nk'ino munsi ataranampemba bukeye ambwira ngo barajye kuntora ndamubwira ati uziriza genda zwaye ntiyigeze mumvuza rero sino ko amagiko ndajya kubakorera mu gihe mubona ko mfite inyungu hama ntimumvuze iyo nyungu ntakizo bimaze nkubonana gushaka ngo ngiye bagitwari kwa muganga ngo ngiye ngo bamaze kubona nyonga imodoka ndamubwira ati no musurambye kwa kamodoka inyonga ariko iyo uri kurandikisha mu ngenda kugucira amahera ntiwari uharura kwa kamodoka inyonga kubera ko urubwira rimwe rimwe abana baba bakanjaniyo ngiye kugucira amahera ndamubwira ati ari no musi ngiye ndahageze kuva ino musi singo subira kuva nganza ndamubwira ati ngiriza rero ndakubwira icyo nakora kose sinabikora n'ubugingi ariko ndabikora kugira ndakore uko nanjye ndi umwana nuko wafashe nk'umubyeyi rero sinari nzi kuri kuramprofita ndagusangira ingufu zanjye jewe ndware ntuvuze kandi mu gihe ndiko ndakwinjiriza amahera rero iyo nyungu jewe ndayibuze ndajya nkenza n'ikazi ngo ntibikunda ngo utagiye ngo urumva ngo ntibikunda ngo tugenda gukora mu ngizi ndamubwira ati ngiriza rero ndakubarire jewe nanjye nasinye kontra mu Burundi nanjye urupapuro ndashobora kubwira umuntu akarufotora karundungikira ndarikorera ko rarukeneye njye najya nasiye kuza ko ngiye gukora akazi mu nzu imwe akazi nimwe nzorenza ndiko ndajya gukora rero izo zindi nyumba naragiyemo nararenze amategeko y'icyo gipapuro na byose nararenze amategeko nashaka kukwereka ko ndi umwana sinza kubyarira ejo uvuge ngo agakubwira ariko ndabonye ko niho nakoreye atashimye ufite rero ntayindi nzu izosubira kuva ngaha ngo ndiko ndajyamo no gutembera jyewe nawe nta ntaho tuzasubira kujyana ko tujyanye ntuvuga siko ngo urundi urajyanye n'umukozi wanyu ngo aricara ngo akine n'abana ngo azikoya aho ufite gukora
ushe gukora
aho agiye gutembera mujyanye ushe gukora ukuri kwanjye tujyanye niko nangaha niko muri kino gihugu bimeze
ntibyoroshe
mbajyanze
reka twongere duha kanya nayo nawe nyine atubwire kimwe mu bya mubimubabaza cyane abayemo muri iki gihe yatubyi ngene yashitseyo hamba turongera duha kanya abanyonyi biradijwe rya Amerika nabo nyine bababaza ibibazo n'ivyumviro Naila aho uri muri iyo muri amezi atandatu ushitsemo nyuma yaho uyo mu Kenya kubye yuko ubuzima bugiye gukomera ubayeho gute ikibazo cyawe ahanini gihagaze hehe muri imisi
rero n'ukuri jyewe mbayeho nabi mbayeho nabi sayo kuvuga mbayeho nabi amahera y'iwanjye kuyaronka basha byoroshe
ubuhembwa ngahe mu bisanzwe mu bisanzwe baguhemba ngahe mu bisanzwe bo guhembya ngahe iyo baguhemba neza
ngo ibihumbi amajana abiri mu bisanzwe bamenda $280
ku kwezi
$280 ku kwezi ubu ubunye jyewe ndabishyuza amezi abiri muri ayo mezi abiri na n'atanu gushyika n'ubu na n'atanu ndaronka ndabishyuza bakambwira ngo ni murindire rindira rindira ntituraronka sinzi ibiki n'ibiki yayivo wasiya kwajili mimi fasi kwenye nakimisikia ni fasi yani wana ni watu wengi maajabu wanaume ni wengi wanawake wengi sasa naona kama vile nikigumuka banaweza hata kunifanyia mubaya unasikia unasikia hata uoga kukufanya nini kuomba hata pesa yangu unanisikia
Naila vuga ati aha ntaba mu bisanzwe bari gutegeza kumuriha amadorari $280 ku kwezi bisigura ko ashobora kuba arenga $500,000 by'amarundi ho gato atariko abana n'abantu benshi cyane abagabo benshi abagore benshi ati abaraheraniwe amezi abiri ati kwiyumvira kuyasaba biramutera ubwoba ko bashobora kumugirira nabi aho hantu ari kandi n'akazi kenshi cyane Naira na Zainabu ndabashimiye cyane gose mugume ku murongo turaza kugibandanya tugerageza kurondera Alice nawe nyene twifuje kuvugana nawe yari yatwemereye kandi nawe nyene afise ubuhamya afise temoignage ikomeye cyane ni turamuronka ku murongo ariko reka duha kanya n'abanyonyi biradishwe rya America barindiriye ku murongo n'igishika cinshi kubabaza no kubaha ivyumviro kuri iki kibazo murimwo cyo kuba muri Arabie Saoudite mu buzima butoroshe duhere ku murongo kuwitwa Bernard uratwumva
Nabonga cyane mwiriwe
neza uduhamagaye uri hehe
ndamugereza ndihana y'irongo marawi
ikibazo cyangwa icyo
ndamugereza batumireza ndamugereza inabona raira
barakumva
se imani zimwe cyane ko batabishye kuko abandi bo bagiye hari abakora n'amasigo bakaba hanyuma bagawica
turakumva
ikindi kintu nacyo nashaka kubwira abantu abajene bo mu Burundi bakwiye kumenya yuko hanze naho kuva mengo hanze ngo ni heza mugabo hanze haba ari hanze kuko ubwiye hanze ugenda witwaza ati ngo hari ibintu byiza ngo bisinda by'iwanyu ariko wagerayo usanga aho giranyeho warubayeho neza cyane gusumba aho hanze kuko usanga bamwe amafaranga barayafize abandi usanga bayabuze kuki inzu nazo ngo muri Afurika ngo ntihabahubatse neza ejo basuraga muri Afurika ukajya n'ibihugu by'abazungu izo nzu bazirubatse uzo zirazica ko kubarabara ugenda nta n'umunsi n'umwe uzigera uhinjiramo kurusho umuntu nukunyine akaraba ingene yoguma muhira nyene hanyuma akaronderera muhira burya ibintu byinshi burya umuntu akenera bisiga ahantu avuga kuko niho uba ufise byinshi kuyerera nta kamaro bimaze kenshi nta kamaro n'abandi bana nyine bashobora kuba banyumva ntabwo bimbire gutembera azotembera ntabwo bati nyine buri inyuma y'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ndashobora kugaruka muhira natangira ubuzima cyo kimwe n'abandi banyagihugu ahubwo ni kujya mu Burayi Afurika yacu tuba tumwe turayanka muri make byo ikintu mbona abanyafurika benshi ramageta abanyafurika banka kwemera yuko baba abanyafurika nicyo mbona niko rero dukunda Afurika y'iwacu kuko nta wundi mahoro bakuyobora kiretse twebwe
urakoze cyane Bernard tubandanye ku murongo twakire Jean uratwumva
ndabumva cyane amahoro
amahoro neza duhamagaye uri
hehe imbere batugane cyane
urakoze cyane
muyamire mu biganza byayo
amen
eko amakuru abo batumire bashaka mu banda mu perize nongera mbaza iyo Arabie Saoudite n'abategetsi bahari mbe ino mu Burundi mwo tubariza na ambasade yabi hari mu Burundi nosaba ko abo bashiki bacu bagore wabo muri Arabie Saoudite koza ko umuyobozi wacu kizigenza bimushikire abatume ko baza erega gito gitabwa iwafu kandi mu Burundi nta tangazo riraca kuri radiyo ngo twishwe n'inzara nibaze ubukene burarindwa ufise amaboko akomeye utavutse uri kimuga ngaho iyo Arabie Saoudite ngira ngo irategekwa n'Imana irafise n'abategetsi bayitwara ntabwo nufata abantu nk'abanyamaswa n'abari abantu nizo bagira bashikiritse
murakoze cyane rwose Jean
muroranirwe mu buzima ujejwe murakoze
murakoze cyane reka duha akaryo abatumire bacu bagira icyo bavuze ku byo Jean na Bernard bavuze Zainabu duhereye kuri wewe Bernard icyo yashikirije na Jean icyo yashikirije duga ku ijambo ugire icyo ushikirije ndabwiye ku murongo yuko Zainabu telefone we yacitse nongere ndabibutse ko batari mu buzima bworoshe ku buryo ko aho bari bishobora kuba binabagoye kugira ngo biherere baje ahantu bavuge ku telefone hari igihe biba bigoye cyane rwose mvugana nabo ejo na hirya y'ejo barambwira yuko abakoresha babo babangamira cyane iyo babonye bavuge kuri telefone cyangwa ugasanga akazi ni kenshi cyane rwose birabagora no kuronka ako kanya ariko bambwiye yuko uno munsi baza kugira uko bashoboye kose kugira ngo tuganire batubwire ikibazo aho gihagaze neza na neza Naila we aracari ku murongo Naila wewe tuhereye kuri icyo kibazo cya Jean abaserukira igihugu cy'u Burundi muri icyo gihugu wabubazi aho baherereye nimero zabo uba warabituye
yewe ni ukuri inimero z'iwabo na zonzi kandi
nahonzi ahantu baba nahonzi kabisa nahonzi hiyo ndo unaona mimi kawaida ningelikuwa niko na namba zao mimi ningewapigia simu nikawaambia kabisa juko tunateseka sana huku tunateseka tunaishi vibaya sana tunaishi maisha mabaya unasikia hiyo menya ijamunyuma hiyo menya nukuri ijamunyuma Jeo nukuri ichoma ngasiri wacho nukuri nogenda niyo kwa kandi nootamba kabisa
Naila vati numero yoronde lako abaseru kila gihugu cyo Burundi muri ico gihugu ntazafise ntazazi igikuru kuri wewe nuko ashaka gusubira mu gihugu cyawo mu gihugu ciwe mu maguru masha ndabyo ko Zainabu yagarutse ku murongo Zainabu sinzi ko ari telefone yawe ariko nari numvise amajwi menshi nyuma bigushobokeye wo hindukira gato kaja handi hatari induru ariko tukihereye kuri ico kibazo nyene Jean sinzi ko wari uri ku murongo yabagiye ikibazo cerekeye abategetsi muri ico gihugu murimwo ambassade mwa mwarayituye harabagenzi banyu bo barayituye babishiwe bate mu icyumviro cyo gushikira abategetsi muri ico gihugu mu cyumvira kwike
Niko mwakoze cyane jana mwumvise abagize kubyerekeye ambassade y'Uburundi n'ukuri je ndafite nimero zirenga zitandatu z'abategetsi z'ambassade yo mu Burundi ariko ndafite za sekretari ndafite z'umushoferi ndafite za ambasaderi bwite ndafite n'iz'umuambasaderi wo muri Kenya ari mbona mvugije ni kugishyira hamwe ati none kuko ari kuba ambasaderi wa leta bakurikirana niyo yaciye amizo nimero za ambasaderi amizo yaciye kandi agomba nimero za ambasaderi wanyu umuvugishe arambwira ati izi nazo ni za sekretari nyine ndamaze kubavugisha amawodi arenga atandatu atandatu ndanabandikira ariko ntibagire n'umuntu n'umwe anyishura ku kibazo barese kandi icyo gihe ndabandikira nari mu kibazo gikomeye narumva n'ubwo bashobora kukorerwa nari kuko uyu mama atari kumerera niwe nabi cyane niyumvira ati afite n'umuntu w'umusirikare ati mbe nkamwe bofata akanya ikigazi bobapfuye atabona umuntu amenye n'icyabaye no muntu iwacu sinabibabwira kuko nabona ko mbengani kuba
Zainabu tugusabe ugume uhagaze ahantu canke wicara ahantu kuko telefone igira ikiracika gato nitukumva ariko uravuze uti waragerageje kubarondera ntibakwitaba ntibakwishura harabandi kumbure bagenzawe mwa muvugana kuri telefone baba bakubye ko baba barabashikiriye bo baba bishuye iki muri make
Nafise umukobwa w'umugenzi amaze amezi atatu ari kuri ofisi yaravuye mu nzu yahora akoraho ubwoki we baracwanye baranagwana ariruka kuri polisi polisi iramutabara polisi bosi waje kumukura muri polisi avuga ko agiye kumusafirisha polisi iravuga ati ntibikunda mutegereza kuja kuri ofisi bamujyanye kuri ofisi bosi we yarasize Burundi nta wisikaje kuko yashyira mu miryango mbwa n'amahera yari yamaze kumuhimba yarayamwanse nayo yaramuhoranye arayangiranye urumva rero kugera kuri ino sambu y'umukobwa asa n'ufungiwe hejuru nta kibukurikirana aba ambasaderi yose yarabaterefone baguma bambwira ngo ari kuri we urashobora kubwira umuntu kandi uri muri icyo gihugu kandi waje guserukira abantu ngo ari kuri niwe yusava hariya muri kaga akagufunga hundi aho ko bari kumutabara cyangwa ibyo bari biki twarayobe wizarije kugera ino sambu y'umukobwa birirwa mu mashyira yaravuze ngo icyo yofata cyangwa areka umutwara ahisemo kuzadufata gusifuro tumufungira turabe ko imana yose inzira ataha
twibutse abanywanyi biradijwe rya Amerika ko telefone ishobora kugorana gato amanimero iyo muri Arabi Saudite asa nayo karatugura gato ariko twizere ko abatumire bacu baza kuguma ku murongo ni radijwe rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka aho turiko turaganira n'abakenyezi yabigeme babiri umwe no umukenyezi undi n'umwigeme aho bari kora twiganira ibibazo bikomeye cyane babayemo mu gihugu cy'u Arabie Saoudite umwe amazi y'umwaka n'amezi abiri uwundi amazi y'amezi atandatu babayeho mu buzima butoroshye na gato reka tubandanye ku murongo duha kanya n'abanywanyi biradishwe rya Amerika nabo nyine bashikiriza ibibazo n'ivyumviro tubandanye twakire innocent uduhamagaye uri hehe mwiriwe neza
ndi mu Rwanda Kigali ngewe nashakaga kubaza ku kibazo cy'abantu wenda baba barabajyanye bababwira ko bagiye kubaha akazi nubwo wenda mu nyuma iyo bagezeho bagahura n'ibibazo ubwo bo bigenda gute ikindi nabazaga nti ese abantu babafata gutyo banga kubahemba bakabakoresha imirimo ingana gutyo ubwo barabagaburira bimeze gute ikindi nongera kubaza ndabaza ntese ko baba bamaze kubigenza gutyo banga kubahemba baba bumva ko nyuma yaho batazataha baba bumva ko nyuma izagenda gute baba bumva ko bazaguma mu icyo gihugu n'ubundi bakagumya bakabakoroneza kandi n'ubundi baragiye kurondera amafaranga ntibayabone
murakoze cyane inosa reka tubandanye twakire n'uwitwa Vianney uratwumva murantunga si Valentin Vianney ni Valentin Valentin Lyonnaise
Lyonnaise Ego je nanje ikibazo nshaka kubaza haracye nk'ikiringo cy'umwaka izeze kuvuga ko hari abakobwa nabigeme badandaza mu bihugu bya Arabia Saoudite cyane cyane nko ku makuru nagiye numva hari abavuga yuko hari kumure dufate nko mu Burundi baravuga ko ari ubutegetsi buba bushyiramo uruhara kugira ngo abakobwa bajyanwe hanze nari nkeneye ko abo bakobwa bonyine botwigirira niba ubutegetsi bubigiramo uruhara kugira ngo bajyanwe mu izo bihugu nibwo ubutegetsi bubishyiramo uruhara niko bukora iki kuri abo bakobwa bacu bari gucugwa bufuni na buhoro kugira ngo bagaruke mu gihugu cy'amavukiro murakoze
cyane Valentin katugaruke kubatumire tugaruke kubatumire bacu duhereye kuri Naira ibibazo bya Innocent bya ibibazo bitatu kandi bihambaye yavuze ati ababajanye hiyo iyo muhuye n'ibibazo birashoboka ko musura mukavugana nabo kumbure kubafasha gusubira inyuma ayongera nabaza ati mwoba mufungura neza aho muri icya gatatu abaza ati mubona muzotaha bizogenda gute ko nubundi musanzwe mutari kumurahembwa nihe nikihe kintu mubona gikenewe kugira ngo mutahe muri aka kanya
Naila
ikibazo cerekeye ababajanye
aba unaona kawaida kuwa tu wenyewe wanatutemeka tunawaambia ndio kisha waambia wanatambia sema ngo wote ndirebeshe kazi hakuna shida ngo mitaisha ngo na kibazo bizohera ni mukore ibiki ni ibiki mu Burundi ari ubukene sinzi amajambo menshi bakatujosha nyene ni kuri kwebana ufungura ndafungura kabisa ndafungura neza ubwabo rero inembo ibampenda neza kandi akazi kenshi cyane yo no kuri deni pita gutaha n'ubu nyene bavuga ngo teke rugende no kuri nogenda niruka
ubibasavye ga Naila ubahutse ugasaba abakoresha bawe uti je ndifuza gutaha mbona akazi kananiye wibaza ko buca bakubwira gutyo byogenda gute
ino nibikunda ukababwira ngo akazi kananiye nibikunda kabisa nibikunda
bavuga bate
pako sasa unawanza ako sasa ukiwaambia hivyo barashobora kukuicha cyane bakagukubita gushika sasa singeza kuvuga uko juu uko ukisema hivyo kama ngo ukeneye gutaha nukuri ebana yani wanakufanyiaga kitu kenyewe uza kupaga masaa matako mazima uko namsikia cyane bakakwica gutyo
hari abandi wabuzi baba baraciye muri ibyo bibazo hari abandi baba baraciye muri ibyo bibazo basabye gutaha bakagirirwa nabi byagenze gute
ngo uwambere umugenzi ngo alikuwa ariko na kazi nyingi sana uyo mugenzi yitwa Nice alikuwa ariko na kazi nyingi sana ikabidi sasa alikuaga akasema bwana mimi kazi ni nyingi sana mimi naamua kurudia kwetu na kama ujia ngo uja hehe kunyuma bakamukubita n'ukuri baramukubise gushika n'ubu yaravunitse kuboko gushika n'ubu n'ukuri ikimuga cyo kuboko urumva basi ikabidi bakamwambia aseme ajiripeti ke akasema sawa akatoa franga 1,100 ati araba ino nyene ino nyene ibyumbi ni jana ino akabaha bakamuka katibi inyuze itike ama bakamubwira tugende ngo uriri indege ikabidi sasa akaenda alipoenda kenyo alimfanyizia barafashe imuzu ziwe zote bakamwaka amahera yarafise yose bakamwaka amahera ibintu byose itelefone byose bakamwaka nifuri yasubiye mu Burundi ku 1985 85 nikumbi yagiye afise urumva baramukoreye iyo bintu sizi bene babwiye ni kwinshi kandi natwe twarababaye bana twarababaye yani ibintu by'agasana buri kintu by'agasana kiri hino rupamiyaga uko nakikiye gushika n'ubu yashyize mu Burundi akivuza pesa yenye amejisibisha pesa yenye aliazima tena aliazima
yarakopesheje amafaranga yakopesheje nde
nimupatie kuri mwazima mwazima pia baba kuri mwazima faranga uko nasikia mpaka saa yenye akaenda kwa muganga yarakopesheje
Urakoze cyane Naila nibaza ko hari akaruru gato nyuma muri telefone yawe ariko reka duha akaryo na Zainabu nawe nyene agiye cyo yishye ku bibazo vya Innoso na Valentin Zainabu ku bibazo cy'ikibazo cerekeye ababajanye wowe weho uravugana nabo bakubyira bate mu bijanye no kugufasha gusubira inyuma yabajije Innoso ati murafungura ahuri mubona bizogenda gute wewe kumaze uyu mwaka n'amezi abiri wifuza gutaha buno nyene amukoresha wawe yobivuga kwiki
eko urumva kubijanye no gufungura ndafungura neza no kuri kandi je navuga ati n'amahirwe nagize kuko gufungura je mfungura uko nshatse bishobotse no kuzana muri supermarket yarangara nkati uko nshaka ari nk'ibiharage
alo Zainabu alo
Kijeshi kandi awa mubake kuba tuzi benshi cyane nibo bamerewe nabi hari uwo ushobora kukubwira muri ko bavuga na bigira ikibazo kiwe bazyumva bakaca ba mante telefone n'uzi tuye kumenya ni irengero ryiwe ariho atari umva kuguma tubaza Imana yonyine niko benshi babayeho hariho benshi bababaye bashaka gutaha hari kubatane gute niba hantu je n'umubwira mutwara rose umuryango wo kwinjira ariko gusohoka ntibishoboka
ko kibazo cya Valentine
ati imbwirira rero jewe rero ngomba gutaha ngo iriho ngo shyira amahera yose ngaha ngo nakurihe yaciye anyereka ukuboko ati shyira amahera yose ngaha je narishe ucutaha nanjye ati none nije n'akazi ko ariwe uri kurangira ngo nta mukozi ushaka ngo nakazi ufite ngaha wowe wanzanye ufite akazi ko kunkoresha mu zindi urumva rero mejo yarafashe urugendo yagiye ambwiye yuko ntegereza kujya gukora mu bindi bintu mbamubwira ati umviriza mubyeyi n'ubu ugaruke ngaha muri kino cyumba uzakumena umutwe uzi ugaruke ngaha umbwira ati tekereza iyo witeke ryabonetse ntaha gufa ntasi badahamba je naramaze kumbwira ati je siri ntinyandubaha gusa rero ubu ikizobazanye umuti nimba ari ugufa nta ngorane nimba ari ugukira Imana irabibona cyose
ayo mahera avuga ngo yagutangiye amahera ngahe ayipfuza ko uwo musubiza mbere y'uko utaha
arashobora kukubwiza ukuri amahera yagutangiye wowe ambwira ngo yatanze 15,000 z'amareyari ariko ayo mahera ntashika ni nk'uko iyo hashyizwe nk'umuntu ugasanga aragwaye baranze kumurihira itike agahitamo akavuga ati jenshi akakwirihira itike ntibamubwize ukuri akurihe hari uwo baheruka kubwira ngo utike ngo baririhe 400,000 z'amareyari ngo nazane 200 ngo nawe nkamwongerereze 200 aho rero ni kubera urupapuro rwavuye kwa dokiteri rwabwira ati uyu muntu ategereza gutahanwa i Burundi agende kuvurirwa iwabo kubera ngaha dutegereza kumucukura yaragwaye
inabuza na wamushikanye mugira ngo nagume ngaho ngo ase ngo baze mukahana mayi yarakomeye kugira tahe namugiye ati ukabona ntahuntu karuva kayira na gato ice wiruka mu bara bara politiki gufashe zo gukize niko nyene zyageze bacyo bamusahukana n'umunyakayanza nani sinzi aho se twavugana sindamuzi narambona sindamubona ngaho twavugana ko nyene ku telefone kuko twese twaje no twarahurira mbamba
tukarutse ku kibazo cya Valentin Zainabu ari kibazo gihambaye cya Valentin cyerekeye ubutegetsi mu minsi yahera bavuga yuko bwari bufisemo uruhara mu bigeme bagenda muri ivyo bihugu wewe ico ukizi hari ico ubivuga ko
ubutegetsi bwari bufisemo uruhara ngo bwaragira gute
ngo bwarafasha mu kubarungika muri ivyo bihugu by'abarabu ko bwo babwaragizemo uruhara mu kurungika abigeme hanze gukora mu mazu hari cyo bubize
yewe bisanzwe jewe ndiko ndabiraba bakurungikine je ndabona ko baturungika ku kazi nta kandi kazi
bande babarungika abo bantu bande ubivuze ati baturungitse uvuga ati ni bande
aha urumva hariho kampuni hajya muri Rohero yaho biturungika kandi byari bibitse muri amategeko byari bizi na leta kuko n'igihe batangura kuza barabivuga cyane hariho abategetsi baza kuhagendera babaza icyo bintu ko ari byo nuko atari byo kugira babihagarike nuko byakomeye abantu barabivuze cyane baravuga ko ino abantu bafashwe nabi biratinda birahagarika ariko bitaratangura guhagarika kwa mukuri ibi bintu byari bizi na leta yego kuko twaje ku murango twaje ku mugaragaro je sinaciye mu nzira z'amagendo n'uririnde ku kibuga cy'indege iwacu hajya mu Burundi na nitwe twabaye ba nyuma mu tripu yo kuririnda indege hajya mu kibuga cy'u Burundi
reka tubaze Naila kuri icyo kibazo nyine gihambaye Naila wewe kuri icyo kibazo nyine cerekeye ibyavugwa yuko ubutegetsi bwari bufise uruhara mu kurungika bigeme hanze y'igihugu gukora wo bubizi hari cyo bubizi ko
oya no kuri byo onye wati na byonzi kabisa na byonzi kwe murakoze ese bana
reka tubandanye ku murongo duha kajyo nabandi Masud turi kumwe ku murongo uduhamagaye uri hehe
je ndi mu ntara ya Cibitoke mugabo je cyo ntatahura kubera yuko igihugu cya Arabi Saudite n'igihugu gikurikiza amategeko ya Isilamu ya Korani ariyo Sharia iyo ariko aravuga kuva mbere ko ashurashuza abantu nanjye nkabanzi yuko ibintu byo gushurashuza mu bihugu by'Abarabu ikigoye icyo kintu kugira ngo kikogwe mugabo je cyo ninajye ntatahura je aha mu Cibitoke hariho umuntu w'umudamu yaje muri Arabi Saudite tubana hafi nko ku metero ijana ariko uyo muntu yaheruka kuzina afise umugabo n'abantu yaragiye yaragarutse none ubu yarasubiyeyo bwaje numva rero nk'ibyo ngira ngo bose abo barabu batari babi cyane bose kuko je nabonye umubanyi yaraje kandi afise umugabo n'abana amarasubiya kandi muri Arabi Saudite none byo uvuga yuko ikibazo cyane none abo barabu bose bibabi icyo nicyo kibazo nanishyize
none we mugenzi wawe utarava ku murongo uwo mugenzi wawe yoba yagiye nawe nyene mu buryo bwo gukora akazi ko mu nzu nkuko abo turi kumwe bari kubarabivuga
yego ni umudamu Jemaze asanzwe zenda ziri umugabo we je tubara n'umuntu w'umushoferi
yagiye gukora muri uwo mwuga
nyine yagiye gukora nk'ibyo hano kuko mu minsi yahera nta mezi ashikane adaherutse yaraje nkana arasubirayo none umuntu yoba amerewe nabi akonya akada mwa agasubirayo kandi ibyo bintu ngira ngo si bose
urakoze cyane Masud reka twakire na witwa Alice uratwumva
yego ndabumva
amahoro neza
amahoro
kibazo cyane cyumviro
yego ngomba gutanga icyumviro cy'iwanyu nakurikiranye iki kiganiro uko kimaze kugenda kandi si rya mbere kimaze guca ngaha kuri radio ijwi rya Amerika rero nguma numva yuko abo bantu baza barajanwa muri ibyo bihugu by'Abarabu ko bagenda babajana kubagira ibikoresho bakabagira nk'ibikoko cyangwa nk'ibyuma ntibafatwe nk'abantu ariko uko biri kose ndibaza yuko mu kugenda batagenda baraguruka barafise impapuro z'inzira bagenda batwaye nagomba jeho hanini ku nko gushimikira mu baje abantu bajejwe gutanga impapuro z'inzira muri PAF ko bohabera amaso bakaraba neza abo bantu baza baraka izo mpapuro z'inzira abaribo bakaraba kandi naho bagiye kuko bimaze kugaragara ko abantu baje muri ibyo bihugu by'abarabu yuko bagiye kumererwa nabi bakaba bakagaruka bamwe barabaye ibimuga abandi barataye akaranga kaba bameze nabi gushika naho biyumvira kugaruka mu gihugu cyabo bikanka kuko bidakunda nuko basokoroka no mu mazu barimo rero abo bo muri PAF bo dufashe cyane gose kugira ngo bafashe mu gukingira agateka kazira muntu na cyane cyane agakiteka k'umukenyezi n'umwigeme hanyuma nagomba gutera akamu kandi abigeme canke abakenyezi bajanwa muri ivyo bikogwa ko ahanini ndumva kumenga bitumwa n'ubukene canke ubushomeri bamwe n'abari ababamazemo igihe bwo kwihangana bakaronderera ubuzi aho buronderegwa kuko bimaze kugaragara ko ubuzi be nubwo nubwo bagenda babwiwe ibyo bagiye gukora bashitseho ntibabikore bwo kwihangana hanyuma Imana ikabafasha hanyuma abarongozi b'igihugu cacu nabo bakahabera amaso bakagaba cyane gose ama bakaraba ico abantu bari muri kino gihugu na cyane cyane bashomereye nk'ico bokora nko kurosa imitaha abantu bicaye muhira bashomereye kugira ngo boye kujya barajanwa muri ibyo bihugu baje kugirwa abaja iyo ntererano nagomba gutanga
turagushimiye cyane Alice. Hino ni radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko uno munsi ikiganiro twashimitse cyane cyane ku kumenya ubuzima uko bumeze muri ibyo bihugu by'Abarabu. Dufise abari mu gihugu cya Arabie Saoudite. Mu kindi kiganiro kandi n'ubutegetsi n'abajejwe umutekano bajejwe imbibe mu Burundi barakunze kukivuga ko iki kibazo cyane kandi yuko bariko barafata ingingo zo kugira ngo bahagarike urudandazwa rutemewe n'amategeko rwa kiremwa muntu nabo nyine mu misiri imbere tuzogerageza kubahamagara nabo nyine batubwire aho icyo gikorwa kigeze uko cyifashe muri iki gihe ariko no munsi reka tubandanye tuganira n'ababigeme bifuje cyane cyane hanini gutanga impanuro kubifuza ariko bariyumvira kuja muri ivyo bihugu babasigurire bababwire uko babayeho uko ubuzima bugoye muri ivyo bihugu nkuko benshi bagiye barabivuga. Tugaruke ku murongo tuganira na Zainabu na Naira. Naira, ku kibazo cha Masudi cerekeye ugushirashuzwa kuvugwa muri ico gihugu naho umaze amezi atandatu yonyene kandi ukaba utigera usohoka muri iyo nzu urimwo hari ibibazo byo gushurashuzwa urumva kuri bagenza aho canke muri ico gihugu kubakoresha muri make yavuze ko amategeko ya Sharia ya Kiislamu abibuza cyane kandi abihana wewe kuri ico ubivuga kwiki
akoredi ata niye peke nimeshangaa sana niye peke ningali huko Burundi nilikuwa gani kifikia huku ni wacha Mungu kuanzia lakini sasa huku nukuri ushurashidi yetu kimana urahari nukuri urahari kandi baragenda imaka kuiji maka kuma kifanaenda maka kuiji maka mugao uzinifu huko kabisa uzinifu huko unakutana bosi akamufa tumukodi kuinguzi kuinguzi ukaanga akakubira ndakuicha kuna sikia virahari kandi mwagenzi hiyo wachi venshi virahari nungu warafunze nungu warafunze ni venshi chani nungu wabasa ni venshi nungu ndakubie bari munu polisi kuna sikia mbaka hizi nakuambia wako polisi mpaka hizi wanafungwa polisi yani waliamuaga kufanya nini kukimbilia ku polisi waliamuaga kukimbilia ku polisi kukimbilia ku polisi virahari kandi venshi venshi
Naila yari yatanguye Naira yari yatanguye avuga mu giswari yuko agishika muri ico gihugu yatangaye cyane gose kuko yavuga ko yarazi ko ari igihugu cubaha Imana yuko ari abantu bakunda Imana yuko kandi baja ni maka urugendo rutagatifu muri ico gihugu nyene ariko ko yasanze ubusambanyi buriho cyane kandi n'abakoresha barasambanisha abakozi babo bo mu nzu kandi yuko bafungwa cyane bahanwa cyane n'ubunya akavuga ko hariho abari mu minyororo bazira ico gihano ico cahanyene Zainabu nari nabwiye ko telefone yari yacitse ariko nize ko ibibazo byumvise. Masudi yaravuze ati hariho umugenzi afise we yagiye aragaruka atabona ubuzima bwe bumeze neza kandi arubatse mu Burundi arakora muri uwo mwuga nyene murimwo ati bigenda gute ko mwebwe muvuga ko ubwo buzima bumeze uko kandi we uwo babana ku mametero ma Kenya we yageragaruka kandi akabona ubuzima bwe bumeze neza uko gushurashuzwa kuvugwa nibyo icyo gihugu kirakurikiza amategeko ya Kiislamu nkuko yavuze akomeye cyane. Hello Zainabu.
Oui.
Uratwumva?
Ego murakoze. Ego ndabumva nubwo nabumva neza mugabo ndabumva. Kama kuri cyo yabajije kubyerekeye kugenda no kugaruka. Hariho menshi mu mitwe yabo maze gushiramo ko bategereza kuza ngaha muri kimwe gihugu kuronderera hamahera. Barataha kandi bakagaruka. Hanuru bata ashitse ngaha amezi abiri kuko ngo yasubiye mu Burundi kumva kandi yagarutse ni benshi bamabagira ibyo bintu ni benshi cyane cyane gute nabo bafungiwe muri Kenya hari abari baratashe kandi bari bagarutse kandi si kuvuga ngo baba batashe ngo batakukanye mahera cyangwa ngo batashe kubera ngo bahejeje kontra bari barasinyoye biba byarabananiye bakaba transfera bakabafungira mu Burundi ariko bagasubira kandi bakagaruka guhindura igwinje numva rero ibyo bivuga ko cyane hama kubyerekeye kuvuga ngo gusambanywa bwo waba uri ngaha muri kino gihugu si ubwo bwo kuvuga ngo barabatwara ahantu ngo kubagurisha ngo bakagutwara ku ibarabara si oya uruvu bwo gusambanya burinze buba buba bubaye mu nzu uri kurakoramo bubera muri iyo nzu nyine uri kurakoreramo kandi rero kucerekeye ubusambanyi nagomba mvuge kandi nkebura n'abakozi bene wacu bari muri kino gihugu iyo uba hose ugakorerwa amabi nkanyi ni ukuri maboko ya polisi ukabivuga kuri polisi ko umukoresha wawe yagusambanije arahanwa.
Alo Zainabu, telefone yabandanyije igorana gatoya. Zainabu ariko turaza kumugarura avuga akajambo kanyuma. Reka twakire umunywanyi wa nyuma kumbure akanya katukundira. Twakire Jean Pierre, uratwumva? Majambo make Jean Pierre, turi kumwe?
Ego. Amujewe cyumvira nagomba guterera. Ko mfatiye ku majambo negeze kumviriza umukuru w'igihugu yakwa Peter Nkurunziza yashikirije ku iradiyo avuga ko bashobora kuzoza bararungika Abarundi hanze mu bihugu bitandukanye kugira ngo baronderaye ubuzi. Hanyuma gushika uno munsi urazwi igihugu cy'u Burundi kiri mu bukene budasanzwe abantu barakenye rero umuntu amaze kumva ko agiye iyo hanze yoronka amaheranga nuko kumva ko amahera atari make ku kwezi kandi baza ko n'abarundi bize basubuze butandukanye ni bake baronka ayo mahera ku kwezi rero amaze kumva ko yoronka amahera nk'ayo ku kwezi urumva ko haba harimo no kwiyahura kumbure ariko gihecyo icyumviro cyane nyamukuru nagomba gushikiriza ko ari uko ko umukuru w'igihugu yamaze kuvuga ko bashobora kurondera abantu bakajya gukora ubuzi bwo hanze bafasha abo bantu bamaze gushikayo bakabakurikirana kuko nabo bigeme numvise yuko bavuga ko mu gihe hari umuntu abakurikirana nta ngorane bashobora kugira rero nk'ababigenjwe cyane cyane ambasaderi nabo bakorana bo muri ibyo bihugu barimo boza barakurikirana abo bantu kugira ngo bikunde ubwo buzi babukore atangorane bafise kuko bamaze kugaragara yuko basaba bakurikira atangorane bagira kandi byofasha n'abarundi basigaye no kuko ayo maheri yo bayaronse barayarundika mu miryango yabo igashobora kwifununura.
Urakoze cyane Jean Pierre. Akanya katubanye gake tuko turaja ku musozi w'ikiganiro. Jean Pierre turagushimiye cyane rwose. Reka tugaruke kuri Naila na Zainabu bagira akajambo murantunga akajambo kanyuma bashikirije. Naila turagushimiye cyane rwose ku kanya waduhaye kuganira natwe. Akajambo kanyuma wabushikiriza mu jambo ni gwa
yewe nuku ijambo rya nyuma ubuntu wese nuku umufasoni wese yifuza kuvino muri Arabie Saoudite ni kwinda muhanuye yoshaka yosurura yoguma hiyo mu gihugu kiwa cy'u Burundi kweli vina kwambia Burundi hata kama tuko krize lakini tuko na maisha mazuri kwa kweli basa neba na tuikane mwiki yetu, kama ni hiyo krize tuvumilie hiyo krize, kama ni hiyo njala tuvumilie hiyo njala. Kwa kweli ukwe wana nabahanura wa ndugu zangu mkitini, acha kila mtu mwenye yani anawaze kukua huko Arabi Saudi.
Urakoze cyane
ushaka yoguma hiyo mu Burundi.
Urakoze cyane. Naira aravuga ati naho hari ibibazo by'ubukene mu gihugu cy'u Burundi, ahantu rumukenyizi umwigimore wese kuguma mu gihugu cy'amavukire, kuko ati ubuzima naho bugoye mwihangane, kuko ubwo bayemwo ntibworoshe na gato. Reka duha kanya na Zainabu, turagushimiye cyane gose nawe kajambo kanyu matuko turasozera ikiganiro mu masegonda make.
Ego nanje ndabashimiye je kajambo kanyu mano tekerera abantu ariko baratwumva. Nuko jema mwere wa nyugo sewe yu njila kufata bisijewe kwa mkuro ndere mtuma mwuzi kia wara ali mga hali mwari mwari omani bo maza wagateka ana nungo mwge hugi watu dukenye mkuri dukenye hindi kwa kari kwa wari mkuda kunda na kandi mkuri alari mwuzi mtuma mwari 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 kwa wara kugiri
mwuzi
mbaba mwona yuko koko.
Zainabu turagushimiye cyane kandi udutunge kajambo kanyuma karashitse, ariko turashimiye batwumva mwese mwari kumwe na Oriane itanga ishaka mu kiganiro muri Isanga. Turabashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ibyuma naho butaha.